mubandanya mukurikiranira hafi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nchuti muduteza amatwi kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana ndabahaye ikaze muri ibi biganiro. Twumvikanira kuri FM 88 bice bitatu ku ijwi rya Amerika, FM 104.3 bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 104.9 no kuri FM 95.2. Hano dusamiranira ni Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu muno kuri uyu mwanya.
Ino fashari ndayakiriye neza ahubwo bene kuyidushikiriza muri gahora aho muzoshobore gufasha n'abandi bene wacu lewo ubundagiza gahengwe narose agaceri kuko n'ubufubwa ngo barakuronga.
Uyo ni umunyagihugu wo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ashima imfashanyo z'ibifungurwa baronkejwe na leta y'Ubushinwa. Iyi nkuru hamwe n'inkuru y'ibifungurwa imwe imwe biva hanze y'u Burundi bigiye gukurwa kwa matagisi ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika imiryango ingana amajana 839 ntaho nikora yo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega yaronkejwe imfashanyo n'igihugu cy'Ubushinwa. Iyo mfashanyo ingana itoni 20 yahawe abasinzikajwe n'ihindagurika ry'ibihe ryatumye umwimbu uba mubi. Umumesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana yari yahishikiye.
Nkuko byavuzwe na mustaneri wa komine Geheta Aleximan Irakiza, abaronkeje iyo mfashanyo n'abatoranijwe n'abajeje intwaro ku mitumba hisunzwe uko barushanya ububabare buturutse ku nzara ivanye n'ikirere kitagenze neza. Venance Imana Irambo na Uramatari w'intara ya Gitega yakengurutse iyo mfashanyo ashima n'ingene abanyagitega bifashe mu bihe by'inzara. Venance Imana Irambo:
aho abandi bacye bafata ingingo yo guhunga, bo bagize bati ntidushobora guhunga ariko reka tugume ngaha dukore ndetse dushyigikirane, ufise icyo yirengeje ahereze uwundi. Naho nyene bitagenda neza cyane kukubera atayifungurwa byari bikwiye mu miryango byari bihari mu ntara ya Gitega. Rero twari twatangoje urugamba rwo kugwanya inzara n'ubukene, ariko murazi yuko iyo umuntu ashonje ntakora ngo bikunde. Ibi biduha umwizero yuko abenegihugu bacu bagiye kuronka kano gafashanyo k'ibifungurwa bace bagira ingoga n'ingufu zo gukora bagakora cyane bivuye inyuma kugira ngo tugwanye inzara n'ubukene.
Martino n'ivy'abandi mushikiranje wateka kazina muntu gushigikira no kunganisha ibitsina. Serukiye leta gutanga iyo mfashanyo yavuze ibigize iyo mfashanyo nabigenewe.
Tuje nk'intumwa ya leta tuje kubashikiriza ifashanyo.
Ni ifashanyo igenewe imiryango 839 ngaha, ikaba igizwe n'ibiro 20 n'amajyana 95 zirenga.
Kugira imiryango yasinzikaye gusumba iyindi, ntituvuze ko imiryango yose iri mu bukeye iri mu kene rw'ibifungurwa dushobora kwishyura, kuko indi miryango yasinzikaje cyane n'ibirikwa ry'ibihe waba uruzuba cyangwa imirimo yatwawe. Ihindagurika ry'ibihe byabaye muri kano karere muri bino bihugu dusangiye akarere n'u Burundi bwarakozwe ku hatatse uruzuba hakagwa imvura ikono n'imirima ikono n'amazu ikono na byinshi.
Rudin umuhanuzi mukuru ajeje ubutunzi mu serukizi bw'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi yamenyesheje ko mu gutanga iyo mfashanyo Ubushinwa bwitavye akamo katewe na leta y'u Burundi isaba kugarukira kubasinzikajwe n'inzara kubera ikirere kitagenze neza. Rudin yaboneyeho n'akanya kumenyesha ko imigenderanire y'Ubushinwa n'u Burundi ari myiza kandi igenda irushaho kumera neza uko imyaka igenda. Abakiriye iyo mfashanyo karakanyamuneza kenshi bavuga ko yabasanze mu mwiheburo kubera ikigoyi cari catsindara mu miryango yabo. Aba ni bamwe baronse iyo mfashanyo bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Inzara muhira n'inzara ntibora birandembeje imikubiro kunyicira mu kunyica. Iyo mfashanyo ndayakiriye neza ahubwo bene kuyidushikiriza muri gahora aho muzoshobore gufasha n'abandi bene wacu lewo ubundagiza gahengwe narose agaceri kuko n'ubufubwa ngo barakuronka.
Iyo yo jewe narapfuye mburimba mvuye hasi ubambari utwo dufashanyo nari ntundwe n'abanyagihugu bamba utwo kuke ego n'ukuri naho batabo babanye uti nimwana nkagasuka baheruka kumwibagasukana uti murazomu
jewe nyonyi inzara yarayinyishye nyonyi abatifashite bakagije kandi byo basigaranya bazokuba batwibuka n'ubu inzara yamaho ngihera twatwongeye ugwa kongera
umujyango wose ukabaronkeje agafuko k'umuceri k'ibiro 25 umushikiranganji Martino n'ivyabandi yagabishije abazohuba bagashora mu isoko iyo mfashanyo aho yavuze ko bazohano bimwe bikomeye mu gihe ta muntara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Sabimana umurwi severe ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira ku vyabaye mu Burundi umenyesha ko giye gutangura gushiraho abawuserukira mu makomine no ku mitumba ibyo byashikirijwe na Musenyeri Antoine Pierre Madaraga ari mu mugwi severe aho yariko asigurira abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo ibijanye n'uwo mugambi ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
uyu munsi tuzawe no gushiraho inzego zidufasha kwakira
Musenyeri Madaraga Antoine Pierre ariko arasigurira abaserukira abandi mu Kirundo ikibagenza uwo yarahagarariye umugwi severe ujejwe gutohoza kumenya ukuri no kurekuranira ku vyabaye mu Burundi yabanje kumenyesha abitavye ibikorwa abazo babagize uwo mugwi mu ntara mu makomine no ku mitumba
mwumvise kwa buramatari baduha umwe uyu munsi bamuduhaye muri Kirundo yabitubari hanyuma mu ikomine ni batatu abatatu rero nabwi nyene boshirwaho si musanira ajya kubigira ngo ugenda gushizeho amashira hamwe yogira uyaserukira kandi n'amadini yogira uyaserukira ubwo kwa gatatu nabafasha amatohoza ku vyabaye bakongera bakakira bahohotewe abo rero twifuza yuko bari babiri ku mutumba wose
muri komine mustanteri ni watanga uwo muserukira abasigaye babiri nkuko Musenyeri Madaraga yabimenyesheje bova mu madini no mu mashira hamwe hari kintu kimwe cyatumye abitavye ibikorwa batanyugwa neza
kigiye byoshika gacha dusanga hatowe ubwoko bumwe umva ico gikorwa mu yo komine kizokoroha kandi tushaka kunywanisha abahoto n'abatutsi n'abatwa
bagerageje kwerekana ingene amoko yose ashobora kutazoserukirwa
none ko mbona umenga hariho imitumba usanga imwe imwe nk'abantu bose b'ubwoko bumwe usanga tabo hari nkabizigirwa muri rusange
Musenyeri Madaraga arabahumuriza kuri ayo makenga
muti musantera zogena abo kuyikomine nta musantera zogena abo kuyikomine nabwiye ko societe civile zotanguwaye navuze ko abanyamadini bazotanga baye kandi mukaramuka musanze hatarimo ibitsina byose hatarimo ubwoko bwose muce mugenda mumenye yuko iyo community azokora
ayandi makenga yagaragajwe n'umwe mu bakiri bato yagize amakenga ko abafise ukuri kudaseswa bashobora kuba basigaye kurushi
ndaje ku mitumbi wacu aho duturuka tukara abatama bakera basa naho ariko barazimangana ababazi ukuri kuva kiriya gihe Burundi bwikukira kugeza isa
Musenyeri Madaraga avuga ko igihambaye ari uko umwe wese yovuga icyazi
ngo tubwire ukuri ngo barapfuye ngo bari mu gupfa rw'abatama uravuga ibyuzi genda kubariye ko nibindi bizoronka babivuga ibi bya kera imugenda kubariye buryo hariho weshe abazoyivuga ntibabuze
ihangiro y'igikorwa cy'umugwi severe no kwandika kahise abarundi bohuriza ko abanyakirundo bashatse kumenya ko severe zotohoza ku vyabandanije kuba inyuma y'ikiringo umugwi wahawe ambassadeur Kavakure Laurenti aratomoraho umugwi ugeza
ivyo vy'inyuma y'iyo tariki ya severe twebwe ntibiri muri manda yacu kandi abantu bamwe barandika abandi bagakitika abandi bakagira gute ivyo ni ibintu vyamaho bihoraho twebwe muri manda yacu tugeza kuri 4 décembre 2008
Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tuve mu Kirundo dusimbire Bujumbura ibifungurwa bimwe bimwe biva hanze y'u Burundi bigiye gukurwa ko amatagisi n'amakori ya duane mu kiringo cy'amezi atatu impinyanyuro zemeze iyo ngingo ya leta zemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu munsi wa gatatu inkuru iramvuye twishikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura mu Burundi
Umushikiranganje w'ikigega ca leta yabwiye abashingamateka ko leta ibona ko vyihutirwa gufata ingingo zikura amakori n'amatagisi ku bifungurwa bimwe bimwe biva hanze y'igihugu kugira ngo abanyagihugu baronke ibifungurwa by'ubwoko butandukanye ku masoko. Domitien de Kubwayo yabasiguriye kwiba ari ngombwa kugira ngo leta ihangane n'ibura ry'ibifungurwa rikomeje kwiyongera. Mu vyo leta yiteguriye guheba ku bifungurwa bimwe bimwe biva hanze harimo amatagisi ya duane hamwe n'itagisi nyongera gaciro ariyo TVA. Leta imenyesha ko ayo matagisi n'amakori yiteguriye kuyaheba mu kiringo cy'amezi atatu. Bamwe mu bashinga amateka nka Gatonwa Rwasa basanga iki kiringo cyari gikwiye kugwizwa na kabiri. Aratanga imvo.
Icyo twomenya nuko no mu karere ururuzuba rwaratse muri za Uganda niho bahora bikora kenshi ubu ntabyo bazoza kurondara yo ntibazosanga hari kirenga naho nyine bazwiza kuja kubisuma hanze. None nitwa tuzobwiza kubikura kure bigateba kuko avec imvura ukunigwa ibira amabarabara ashaka gucika ni kikari murazi niyo dukoresha cyane mu kwinjiza ibintu irashaka gucerekwa. None ivyo byose tubifashe en consideration tugafata ini periode isa naho yisununiye gatoyi nka yo meza atandatu twoba turisiri yuko tuzogera kukwimbura agatasi atakibazo kihari tuko subira kuba ingorane z'ibifungo byo babikeye. Jero nibaza ko byiza twoshaka tugafata yo meza atandatu cyo byo kwica mugabo twatuzi yuko mu mwaka uza iyi mezure ata uzoba afise agahengekerezo ko gushaka kuvuga ngo irabandanye.
Ariko rero umushyiranganye ndiho ku bwayo suko abibona
bovuga yuko kubona ibidandazwa biva hanze bizimbuka gusumbya ivyo uri kurimbura ibintu bice inkokora abarimyi kubera abaza akavuga ati none ni narima wabikuye hanze akabidandaza kuri make nzoba ndiko nungukiki no pfuma ndabigura ku isoko. Rero tugiye gufata ingingo twotegerezwa kuraba yuko vyukuri ari ingingo itaza kubuza wa mwimbu yuko bandanya wiyongera kuko nitwashima ku mwimbu wibiva hanze wiyongera uwo ngaho ukagabanuka iyo ngingo irashobora kutugarukira nabi mu minsi izokurikira. Aha rero niho twese tutegerezwa kwiyumvira tukavuga tuti mbega amezi atatu turavuze tuti aya mezi atatu kumbure ucahura n'ukwezi kwa gatandatu azoba hakiri muci. Ariko jewe iyo ndiko ndaraba imvura ubu yarikiragwa bibandanije uko biri mu kwezi kwa gatandatu nta nkeka yuko kumbure umwimbo woba wasubiye kwiyongera wasubiye kugaruka.
Icyumviro cy'umushikanganje w'ikigega cya leta cyashyigikiwe na bamwe mu bashinga amateka harimo Daniel Gerard Ndabirabe.
Aronga cyambona yuko ayo mezi atatu yoba kwiye kuko utanze amezi atandatu. Amezi atandatu uko tuzi bene wacu b'abarundi cyane cyane abugwiza tuka hacaba habamwo ama speculation menshi.
Abashinga amateka bahavuye bemeza impinyanyuro zarungitswe na leta hamwe n'ikiringo yasavye
ku izina rero ya biro na mashinga amateka y'u Burundi no ku izina jabanya kwa washinga amateka bari bashashe muri nongoro muri kano kanya nabatumye tukaba twemeje yuko izi minyanyuro zemejwe ni na mashinga amateka y'u Burundi ijana ku ijana.
Na hizo minyanyuro zemejwe hacyari hica barundi batishoboreye bonyene.
Itegeko rijanye n'ishigwa mu ngiro rya tarife exterieure comme ni itegeko riraba aka karere ka Afrika mu seruko. No kuvuga yuko inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje yuko ingingo hagira ingingo ihinduka muri iryo tegeko rishigwa mu ngiro muri aka karere leta y'u Burundi ihenze igasubira ikabimenyesha igasaba muri sekretaria ya Communauté de l'Afrique de l'Est yuko nabo nyene baheza bakabitwemerera.
Urutonde rw'ibifungurwa byerekewe n'izi mpinyanyuro zoje habona mu minsi imbere. Umushikiranganje Domitien de Kubwayo yamenyesheje ko urwo rutonde rwabaye rubabangirwa ko kugira ntiyagira abantu bikika mu kiza mu gukora urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa byemerewe gukurwa kw'amatagisi n'amakori. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Murabanda nyamukurikirana ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru makimina
mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Singha kaza. Naliko ndumviriza nhorere kazoza.
Umviriza nhorere kazoza?
Yee, erega mwara sizo. Nhorere kazoza.
Nhorere kazoza, nikiganiro gicha hija no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nturere kazoza,
nturere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro nturere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya America. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanzarake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo.
Mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkabandi ngo yisiramwe impareke muri ikomere ya Nyanzarake.
Murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbi kaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye Nyanzarake.
Abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenze Manongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi.
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye ntagwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo niba bikora.
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute.
Twebwe tubivuga kuko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyeze uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri byo bikorwa kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababiki mwishira hamwe wacu urumba rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe.
Abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye matati y'amatongo mufise ibyemezo bihe mwebwe.
Twe turafise ibyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwe ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana mumaze gukora.
Ego meturafisi vyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturorero tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye babakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Gloriosa akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatata gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye nabo bakavuga ati mbega baba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mu dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igipoa cha wakenyezi mu gutatura matati y'amatongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mny Jawab angam ye, kerana saya kenyit, kupkan sengi mengisirah mungkin hati sombona. Awak kenyit ni kupkan balik, kisit gua ramenya akamarukuku fasko kufasa mukibahano. Kan di ramenya icha mahoro abuka sanghamaji. Ikinen nato kikome ye, mubizanya naba kenyit. Nukupkan ba kenyit, ba fisurora ruhamba, yikuko ukambere nambere bobo, nibo ba fisse ingorane. Iyo amahoro sanghamatati abaye mukibahano. Ugambere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'ibyo amahoro cyewe ahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangura nibona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nka inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi giye kuraba hesha ico gituma amatati y'amatungo inyanzara kavyaritse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atara yabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri ko ari yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri ico kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyure ko hari mwabo bantu iyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza ake gushikika bonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuwo afise ntamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu
nimuvuze ngo nakagwika abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze guje turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje uko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingena bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafite n'amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ngene iyi programa akamenya ati sambire nja muri iki reka nca mvyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu abataramenyera ibikorwa akamenya ngene iyi programa ibikorwa byo mu nzu ningana aje gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivy'igihugu ubu ryo ntabwo babakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo atari bake uyu Zakerine hitoza abagabo atari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
aronse amajwi ngani kigajake
narose amajwi amajani 930 wa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nokuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mu duko twa itwo twose tuzanye no mukibano ari mu bizanye n'ubutosi mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi ni byuko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twishikiriza ni nibo batangura kugira ngo muvye ubyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi bucya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
tabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
mu bisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubu turi ko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hoko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyina abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intama n'izigikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafite icyo byongera igihugu
ari cyo kogagajeke
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
nibagora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpagwe Nayo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita abakino kiganiro
murakoze namwe
ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizimana ndakiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
barakoze bagenzi bacu bari kwadushikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza ni naho turangirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro ibindi biganiro bica kuri Amerika birabandanya.